Uwo mudandaza azwi ku izina rya Habonimana James ikiziga cy'ubu cyatowe mu gitondo cy'uno wa mbere aho biboneka ko abamwishe bamunize bongera bamukubita amahiri ibyo byemezwa n'umukuru wa zone Buseruko yishikiye hatowe ico kiziga
twebwe mu gucago cago niho twumva ko hari umuntu babonye yishwe ari kiziga hanyuma twaciye tuhagera dusangana uwitwa James Habonimana twe twasanze haramwishe biboneka ko yoba yarakubiswe kigaragara n'amaraso twabonye ava mu kanwa no mu mazuru James yarasanze ari umwenegihugu yikora witwa iwe w'umudandaza
umukenyezi w'uyu yari yatswe ubuzima yahora ari umudandaza w'indagara n'intuntu nyinshi avuga ko yarindiriye ko ataha kuri w'imana arahebura none yasubiye kumubona ari kiziga
je urabona yari yagiyeje mu rugombo amajije kuvayo twagize mutwenze numva barampamagaye nka saa 11 ngo umuntu ngo wawe ngo arambaraye mu ibarabara yaragiye kurangura imikeke niyo yahora adandaza twumvise babitubwira uko nyene mu mutwenze niho babitubare nka saa 11 hama tuca tuza twirukanga n'abana n'abaje kubitubwira niho tuca tuja twirukanga twese ntabwo dushobora gutahura icyo bacyamwishe kubera tubona baniganiye hano ntabwo tuzi ko arabamunize bamusopa amafaranga yose yari afise yose bayatwaye yego yari umudandaza yadandaza imikeke akadandaza n'indagara no mu rumonge yahora ajyayo
umupfasoni Everine niyo kwizera asigaranye abana bane avuga ko bigiye kumugora gutunga uruvyaro umucanje we wamusigiye mu muryango w'umuhisi Habonimana bavuga ko batazi icu wabo yazize kuko atamatati bari bazi yarafitaniye n'uyu cankuriya uwo mupfasoni inshuti n'ababanyi biwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu
tubasaba yuko mwodukurikiranira mukabaza neza ibintu ukuntu byo babyagenze umuntu n'ukuntu yo bayanitse
jewe ukora mubonye nabonye ko yapfuye yishwe bunyamaswa agandaguwe n'abantu tutarashobora kumenya ababijejwe ni bakora amatohoza kugira ukuri kumenyekane
cyo kimwe n'umuryango wiwe Habiyambere Emmanuel arongoye zone Buseruko avuga ko uwo mugabo yari agandaguye bunyamaswa yahora ari intungane umukuru wa zone Buseruko avuga ko inyamiramabi yishikiye mu gitondo cyo kuri uno wa mbere kuraba ibyabaye kandi kwizatanguye amatohoza kubisabwa n'ababuze uwajeje intwaro muri zone Buseruko avuga ko nabo bafashanya mu by'intwaro bagiye gukomeza amanama y'umutekano
twebwe ukambereho tumaze kubyumva twamenyesha inyamiramabi kandi zahageze nazo za amatohoza hanyuma twebwe ubwa mbere ni guhumuriza tukabandanya na twebwe nyene tukurikirana igihe twakumva kanyangenda kacanye no kirupfu gwe twabimenyesha inyamiramabi zikabikoreraho kuko biri kose turaguma tuvuga n'abenegihugu wagifise cyazi akitubana nacyo twumva tukishikiriza inyamiramabi kugira ukuri kumenyekane kuko nibara karere
kuva uno mwaka wa 2017 gutangura abagabo bane nibo bamaze kwicwa muri ubwo buryo nk'uko byemezwa n'inyamiramabi zikorera muri komine Mugina ayo makuru avuga ko babiri bishwe bagirizwa ko ari abarozi bandi babiri harimwo uwo wa nijoro ari abadandaza bishwe n'abasuma babategereye bariko bataha imuhiri wabo muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.